dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internet ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Bashinkaye mwese turi kumwe ngaha ambassadeur Fred Ngoga Gateretse na Edi Mbona akorera ishyirahamwe rijejwe gutatura amatati mu bihugu byo muri Afurika yaga binini. Murakoze cyane rwose ku kanya mutoye kugira ngo tuganire. Nashaka cyane cyane tuvuge ku byerekeye ubumwe bw'Abarundi nk'uko muwizi ku munsi wa mbere itariki zitanu mu kwezi kwa kabiri Abarundi baributse barahimbaje imyaka 19 irangiye bateye igikumu ku masezerano y'ubumwe aho hari mu 2025. Nashaka ndabaze ku bwanyu nk'abashinga nahe babiri bashyira imbere ubumwe bw'Abarundi. Nashaka mu tubwire cyane cyane ukuntu mubona ubwo bumwe bw'Abarundi kuva bateye igikumu ku masezerano y'ubumwe. Reka dutangurire kuri ambassadeur Fred Ngoga Gateretse. Ayo masezerano muyabona gute gushika ubu?
Nagomba kwanza kwashimira ko mwadutumiye kuganira kuri iki kibazo gihambaye. Jewe ndavyiheje mbonumenga Abarundi twateye intambwe kubyerekeye ubumwe. Mugabo turabona yuko uko duteye imbere niko hari abagerageza kudukurura inyuma. Kuvuga yuko mu buzima bwa misi yose ubiraje neza Abarundi baravuga ubumwe, mugabo mu bikorwa bya misi yose haracyariho n'ukuri urugendo rurerure. Kandi kenshi iyo icyo kibazo tukivyuye cyangwa hakivutse abantu bavuga ngo ya mu bya kera ngo twateye imbere mu byo tukishyumvira.
Muriko muvuga ko Abarundi bavuga ubumwe ariko batabugendera?
Baramuvuga ngo ntabugendera cyane rwose kuko urabyo iminsi yose yabaye ingorane cyangwa ari ibibazo by'ubukene uzumva ibintu byamo ko bisi kuduha cyane cyane. Rero kuko tubibona nk'uko deja kubyemera yuko hariho dukeneye gushyira hamwe gusabikanya ni ikintu gihambaye. Mugabo mu buzima bwa misi yose tuguma no kubigendera cyane rwose kuko Abarundi tumeze nk'aho undi ajya mu misa ariko yava muri iyo misa akagumana umutima wirabura kandi yagiye gusenga Imana ntuzi n'ibyo Imana ivuga. Rero nibaza yuko twarateye intambwe ko twaremeye ibibazo bihari mu gihugu cyacu, mugabo tugomba kugendera cyane cyane ibyo twemeye.
Ibyo byoba biva kuki?
Nibaza ko biva kenshi ku bukene. Ubukene bujyanye abantu batorera bavuga bati ngira ngo ukumbure umubankenye kubera uyugumye ushibiye cyangwa ushibiye binabijya. Kenshi biva n'ukuntu abantu bakuze aho bakuriye ibyo babigishije bakiri abana. Baravuga cyane rwose yuko hajya indero siyo umuntu aronka gusa mu ishuri, mugabo indero niyo ababyeyi babaha. Ababyeyi bapfa kwigisha abana babo urukundo, bakigisha abana babo yuko ikiremwa umuntu ari ikintu tugomba gusenera twese. Iyo umuntu apfa akagera yuko twese turi abantu. Hanyuma kandi hari n'ikindi kintu ngomba kuvuga ni uko mu Burundi mu bisanzwe turihenda cyane rwose. Iyo bavuze ngo ibintu by'amoko, kera umwami yakubaza umuryango ntiyakubaza icyo wariye. Ni ukuvuga yuko ibyo bintu by'amoko byazanywe n'abazungu. Mu bisanzwe twe mu Burundi ikintu twashyira imbere yari imiryango. Iyo miryango nayo rero tukaba tuzi yuko kenshi yabirimo bose. Hanyuma ibyo by'amoko umunsi bita umunsi n'amoko ugasanga n'akazi abantu bakora. Rero nibaza yuko ikintu gihambaye cyane cyane ni ugusubira akaranga kacu, umuntu akaraba neza icyo ari cyo ayo moko bavuga kuko atari ibintu bazanye kugira ngo baducanishemo bababwira ngo bashobore kudusahura bashobore no kudutwara. Rero nibaza ko icyo ari ikintu gihambaye cyane rwose. Mugabo mu kuri twarateye intambwe, mugabo biracyahari kandi ntawo kwibesha cyane cyane turi mu Burundi buri mu biyaga bigari aho ibintu by'amoko bikomeye muri iyi minsi kandi tugomba kurwanya twese.
Edi Mbona, namwe mwihweje kuva mu 2025 Abarundi bateye igikumu ku masezerano y'ukubana mu bumwe, mubona gute ubwo bumwe bw'Abarundi bwifashe gute muri iki gihe?
Murakoze cyane kundi jambo nivyo ubundi bwaragize intambwe nini cyane ku masezerano ashikwa ko ibikumu ariko ingura njewe nguba mbona umwingene Master Fred ariko arabivuga bijya bintu habaye akantu gato abantu bose baca bazana ibya moko baca bazana ibya moko uyu bagi atakaza afise ngo bahabajya ijoro nje bintu sinibaza yuko aho twateye intambwe haraje rero ikibazo kubera icyabaye na mbere abantu bose umusanga bose bibaza yuko ari leta itanga akazi kandi bagashaka ngo yuko habaye ibyo bintu bya moko ngo kota yaba ibyo byarafashije mu bintu bimwe bimwe nko mu gisoda n'igipolisi ne mu bindi ndibaza yuko bitafashije cyane kubera usanga yuko umuntu bamuha akazi ngo nuko ari umututsi ngo nuko ari umuhutu me ugasanga randoma yiwe ibyo atanga mu kazi ntibikeya cyane kubera referensi afise niyo referensi bamuhaye kubera ibintu bya moko ikindi nacyo ni ikintu yavuze kimica inzara nibyo abantu iyo bakenye bose baguma bibaza yuko ingorana n'ubundi ikintu cya mbere bari kugira ni guhimiriza abarundi bose baje kwisuka bakore kandi iberi kredo iyo kuvuga ati tutegerezwa gukora nawe ufise akantu gatoyi ugakore kandi ugasangire n'ubundi kugira ngo mumenyerane mubone yuko musanga ingorane zimwe icyo rero kiracabuze hariho abantu bibaza yuko ivyo vya moko vyabahaye privilege yo kuba isiha yo gukumira abandi ugasanga hariho abantu bica ariko abatutsi canke n'abahutu akagwi kabo bantu bakeya cane aribo bica bafukamye munda ibyo bandi bakakirya bakaronga izo privilege zose kubera ivyo bintu vya moko rero urumva ngo abatutsi n'abahutu akagwi kabo aha y'ubundi biracari ivyo bintu
ivyo bintu vyorangira gute edi mbona ivyo bintu vyorangira gute
kurangira ica mbere ni gukura amaboko mu nzu abarundi bige gusarikana gukora bose bashyira hamwe ica kabiri habe guhimiriza abarundi yo gukunda uburundi yo gukunda ubundi si ukumukunda ngo umujyane mu nzu kuri tabla ariko umenye yuko icyo ari cyo cyose na wewe mumeze icyo kimwe mufite ingorane zimwe kandi bose barabane mu maso abarundi bige kurabana mu maso badakebana ivyo bintu birakenewe cyane kubera turi mu gihugu cagize ingorane nyinshi cyane n'imyaka 30 irenga ata mahoro cagize ahageze yuko tubwira ko yuko hacaze ibindi kandi nabyo nyine bigaca bifata intumbero ya moko muri aka karere nyine yabivuze hari haraca n'icyo kibazo cya moko kandi badapfa moko abantu bapfa ubukene cyane kwikumira no kwigurira ko ibintu niba usabikanye n'abandi nitwo dukeya muba mufise izo nizo ngorane
mwavuze mwese muhurira ku kagwi k'abantu badashaka guhinduka kugira ngo bashire imbere ubumwe nihweje nk'ugwaruka ikintu ugwaruka gukorerwa cyanke gukora kugira ngo iyo nyifato cyane cyane iboneka mu bamaze kugira mu zabukuru kugira ngo iyo nyifato ihinduke bafate inzira nshasha ugwaruka gukora iki muri iki gihe uruhara rw'ugwaruka ruhambaye cyane
njye nibaza yuko icya mbere ari ikintu cyo education inyigisho abantu bateza kwiga si ukwiga ngo waminuje kwiga ukiga ibintu bifasha igihugu bigufasha bigafasha n'ubundi hanyuma bakagira abantu bakuru bafise ibintu bita mu gifaransa de personne référence abo barabira ko ingendo zabo bakaba aribo babacira inzira nziza ugwaruka rwo mu Burundi n'ugwaruka rwumviriza cyane ariko ruri byoroshye cyane ariko umuntu arumanipira arukoresha mu bintu bibi rero ifu yuko abantu aho umurundi wese ari avuge ashinga ubumwe imbere no guharanira iterambere ku barundi bose icyo ni cyo kibafasha cyane kubera ngaha ibyo ndiko ndabona nta ngorane nyinshi cyane zifise ariko dukeneye yuko abo bantu bakiri bato bigishwa n'abantu b'imboneza babaje imbere babereke yuko dushobora kubaho neza kandi bose ni bamwe nta bya moko n'ibintu atagaciro bigifise
yego me Ambassador Fred Ngoga Gateritse ugwaruka gukora iki kugira ngo rutsimbataze mahoro ubumwe hagati y'abarundi eka rubere na karorero abantu bose bagishya ko gatima ko gukumira abandi bisunze amoko
nagomba gushimira cyane gose mugenzi wanjye abivuze neza abivuze yuko bagomba kwiga yuko twese turabarundi icyo ni cya mbere ku murundi no kuvuga iki ni ukuvuga ko dusangiye igihugu dusangiye urukundo rw'igihugu cyacu nibaza kandi yuko mu by'ukuri ntidutinye kuvuga ibitagenda neza mu gihugu cyacu ntidutinye kuvuga tuti ahanye barengana bahanye barengana abandi duharanire yuko duha isura Burundi isura twayiha uko Burundi bumeze tukaronka abayobozi bava mu madini yose mu moko yose mu bitsina byose icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose nibaza yuko mu mwanya tuma twihenda tuvuga ngo ibihari ntidutorere inyishu y'ikibazo mu by'ukuri kandi muri ibi bihe urabona ko ku mbuga nkoranyambaga ubunye hasigaye hari abantu b'amacakubiri akomeye cyane rwose kandi baduze ijwi kurusha abantu baharanira amahoro rero ni ukuvuga yuko ni ikibazo tugomba guhagurukira nk'igihugu turihagurukira tukavuga tuti buri gihe tuguma turaba ingene biri kuragenda nagomba mvuge kandi yuko turafite n'inzego mu isanzwe zajejwe kuraba ivyo bintu nk'ubu unye inama y'abasenateur canke yari ijejwe mu isanzwe kuraba kuri ico kintu gikurikirwa mugabo sinibaza ko bakora akazi barafi gukora nk'uko vyari bikwiye urumva hari abantu bidoga hirya no hino mugabo vyose intandaro ya vyose ni ubukene ubwani wa mugenzi wanje yedi yabivuze hanyuma kandi n'abarundi tukabiganira twebwe mu Burundi nta ngwara dufise kuganira ibyo bibazo mugabo tumwe tubiganira hariho n'ingingo zifatwa cyangwa abantu bagaca bibaza ngo bashaka kunyagaba n'abandi kandi barondereye neza igihugu cyose mu by'ukuri nibaza ko byose bihera ku ndongozi n'intumbero zifata narashimisha ne rwose yuko amajambo yashikirijwe yari amajambo ahumuriza narashimiye yuko tubona nk'abakuru b'ibihugu bahoze twari Burundi bicyane umukuru w'igihugu bakakibwa icyo kibazo mugabo ntitwihende n'intambara ya misi yose intambara ya misi yose kuko n'ubunye turi mu bibazo by'ubukene mu bibazo by'akarere n'ibyo byose urabona yuko hari abantu bamashaka kuza ya moko kandi buri moko yose harimo abatutsi harimo abahutu ikibabaje nuko n'urwaruka rurabigwamo
Ambassador Fred Ngoga gateretse muravuze abantu gushika ubu ikabadahengeshanya kwama bariko barabiba amacakubiri haba abahutu canke abatutsi ku bwanyu abo bantu bohinduka gute hokorwa iki ikintu mwebwe mwumvisha n'iki mwihweje ukuntu ibihugu bishobora gutera imbere ari ibihugu vyama amahoro ibihugu aha abanyagihugu bakundana
mu by'ukuri abo bantu bazokwamaho hazokumara bakagurika abantu bake b'amakera kubiri cyane rwose mugabo igihambaye ni uko abaharanira amahoro abaharanira ubumwe tuba benshi kurusha kugira ngo n'ijwi ry'abo bantu baramutse babivuze tubasubize hasi ni ukuri jewe mpora mbona hariho abantu bandika ibintu by'amacakubiri turabizi babitwa babwejeri hariho abitwa babimenye ntacyo bivuze barahari barabivuga mugabo umuntu abantu bakabavuga ngo nabasazi ngo bakabishyira ku ruhande mu by'ukuri abo bantu aho ibyo bakora byose hatabaye ikintu kibabwira tuti hagarika ati aho muri kumuraja atagemurira igitekiturigwa abo bantu ibyo bizokomera cyane rwose rero uno munsi ni ukuvuga yuko abarundi tugomba kugira urunani umuntu wese azanye amacakubiri tukamutera ibyatsi uretse kumutera ibyatsi hakaba n'amategeko ahashara abantu nkawe ko uno munsi intambara ya mbere tugomba kurwanya ni intambara y'ubukene ni intambara yo gushyira hamwe kuko Burundi agahugu gatoyi n'agahugu gakeneye kwiyubaka ntidufise umwanya w'abantu badushyira mu macakubiri abantu baducana ishyamba kandi icyo kintu tugomba kugihagurukira bikomeye cyane rwose kuko turabona yuko iminsi yose hari ingorane umugani wa mugenzi wanjye yavuze abantu batazana ibintu by'amoko ikigira kabiri gihambaye ni uko Burundi butanga akarorero bugatanga karurero no mu karere ko mu karere bihari cyane gose birakomeye ubuhoho muri imisi bya tubamenga byanaduze umuntu akavuga ati umunyafrika n'umunyafrika umurundi umurundi tukagwanya ivyo bintu vya moko ko ni ibintu bidusubiza inyuma bidateza imbere na gatoyi ni nkuko menga turiko twisambulira ko kandi twe dukwiye kwijukira ibikorwa twakorema ku mpuzu tugaharanira ibikorwa
kandi tembe y'ucacu. Ego me edimbona mwavuze namwe igwenyene akagwi canke abantu batari bake babandanya kubiba amacakuri ikintu abantu mwabwiyane kiye canke abantu bohinduka gute.
Nyeri nibaza yuko ikintu cya mbere no kubacira ivomo abantu muye nabo kandi tukagumba bagashengezwa imbere y'abandi. Mwembe mugura
Ambassador Fred Ngoga mwavuze abantu ba eka baraba umwe nk'abantu baje mu misa ugasanga bavuyeyo eti bashira mu ngiro bwa bumwe n'umucogereza baravuga ati abantu bakeneye angakarorero duhereye ku barongozi abategetsi eka barongozi b'abandi ku mitumba ikintu bokora kugira ngo n'abandi barundi bose babubonereho akarorero ni iki cyane ni
oya mugenzi aje kuvuga neza avuga ati inyigisho ni kintu gihambaye cyane rwose urabona abarundi bakunda kwihuma amaso tukavuga yuko ibintu byose bigenda neza kandi uko bigenda kandi si ingorane icya mbere ni uko twemera ko hari ingorane iyo ngorane kandi kihari kandi nibaza ko iyi ntambara tugomba kuzokomeza no myaka iri imbere n'abana bacu n'abandi bose tukazirikana ubumwe bw'abarundi kuko mu kuri tutafise ubumwe ntabwo bizoshoboka n'ubwo tugomba kudusambulira ko azusambulira ko twigishe abana bacu twigishe abana bacu mu miryango yacu aho turi tubigishe ku bintu by'amoko bidafite ifatiro ari ibintu bishaka kudusubiza inyuma gusa nta kindi hanyuma hariho n'ikindi gihambaye jewe namye ndiyumvira imbere yo kuza muri ikiganiro amajambo ya kujya kwa Gasore amajambo ya komandanda yahoze abo bantu bari batahuye neza yuko ibintu by'amoko ari ibintu bigomba kudusubiza inyuma abo bantu tuba tubigisha mu mashuri yacu tukabigisha kuko bari barabonye neza ko tutasize imbere umwe w'abarundi nizuba twavimbuka ibintu turimo kandi ni ibintu bidusamaza mu by'ukuri ubiravye neza n'ibintu bidusamaza dushobora gutera imbere ngo kubera ngo yuko wavuze nabi umutunzi cyangwa wavuze nabi umuhutu utera imbere kubera yuko wakoreramo ku mpuzu ugakora ibikorwa ibyo rero ni ikintu tugomba guharanira cyane rwose hanyuma iki nacyo nabivuze uburundi si bahari uburundi buri mu karere kagoye akarere kagoye kandi naho nyine tugomba gufatanya n'abandi bo mu karere kugira ngo turwanye icyo kintu cy'amacakubiri kwibaza yuko ubuzima bwawe buzomera neza kubera ngo ubuzima bw'undi muntu bwatutejwe ntibizoduteriza imbere mugabo cya mbere na mbere ni ukwemera kwanza yuko turafise ikibazo kandi ikibazo kiracyahari tukihagurukire tukigwanye turwane ububisha bw'abantu bake bake hanyuma ikindi nacyo nagomba kuvuga cyane cyane ni uko abantu nka twebwe cyangwa abantu badashyira imbere ry'amoko duhaguruke tuvuge dukomere cyane rwose mu buhamya bumwe bw'abarundi abo bantu babe bake hanyuma n'amajambo yabo ntabateze imbere uno munsi hari umuntu yandungiye ibintu abantu bari kubaravuga ku mbuga nkoranyambaga zerekeye ibintu by'amoko babishyira imbere cyane rwose, bavuga ngo bamwe mu ndyajya ngo bamwe ngo bakoresha ubwenge ngo bagira gute wabisoma ukavuga uti ni nk'aba bantu nimuri buri imyaka yabo ngira ngo abantu bavutse mu myaka nta myaka mirongo itatu iheze bavutse mu kubona ko yavuga ibintu nk'ibyo ukavuga uti nk'ibiva he. Niyo mpamvu tugomba gukora uko bishobotse kose. Wanashaka nagira ntanga icyumviro sinzi ngira ngo nk'abategetsi bo twumva yuko twoshyiraho n'ubushikiranganji bujejwe ubumwe bw'abarundi kugira ngo tubakore inyigisho birirwe barahangana n'abo bantu b'amacakubiri kuko ntibazobura gatoyi. Kandi ikindi kintu kibabaje ni uko kenshi uravye benshi muri bo ntibaba ni Burundi, benshi muri bo bahanze kandi bakirigwa barazana amacakubiri.
Icyo kibazo cy'abakiri bato muvuze nabo nyine bacerekana amacakubiri turakigaruka ko ariko nashaka mbaze na Edimbo na nawe nyine agira icyo atubwiye ku kintu abategetsi kuva hejuru eka gushika ku bategetsi ku mitumba bokora kugira berekana akarorero keza ibintu bokora bigatuma n'abanyagihugu bose babona ko ubumwe icyo kintu cyo gushyira imbere n'inkibihe. Edimbo na
hari ijambo kera bita abashingantahe nasanze mu nyuma byarabaye baragize ibyondo umuntu wese yambara ikoti cyangwa atwara imodoka nziza cyangwa yize mu mushingantahe kumbe yarangiza abantu yarisha abantu na ruguru umuntu yirata atifata neza. Rero ibyo yasitisiyo y'abashingantahe bagize amakosa yo kwigira iyo yari kuguma ingene yari imeze kuva ku mutuma imengere abantu bagenda ugasanga umuntu ataratura batarati mu mushinga umuntu abantu bose basonera nawe uba uri umuntu ngo wiziki wagiziki bakakwicarika bakaguca urubanza ugatanga inzoga kandi ugasaba ikigonwe bijya bintu byo ku mutumba bijya ashobora yuko bisubira ariko ntibisubire ko abantu bwita ngo n'abashingantahe ari babandi bantu batigwa n'abantu ngo ni kubera ufise inzoga nyinshi uri umuntu wiyemera. Ivyo rero ni gutangura ku mitumba baraba abantu abantu exemplaire abantu batanga umuco ku bandi abantu berekana yuko bafise urukundo mu miryango yabo ku babanyi no mu vyo bakora vyose abo nibo umuntu yotangurira nica kandi abatwara abo bamusitaneri bashef de zone bagire nibo bateza kuja imbere y'abanyagihugu twebwe tugendayo tukababwira ati nyakubahwa twese nuko basike bajeje twebwe. Ivyo rero nibibaze yuko abantu bahambaye cyane nubwo rero ushaka ubumwe bajya bose badutwara bateza kuba exemplaire donc aribo twese turabira ko yuko ingendo yabo ari ingendo yerekana yuko ari umuntu ari mu nzira y'ubumwe bw'abarundi bose akuzuriza bose kuva hasi gushika hejuru. Ibyo rero nibyo abantu batwara bateza kumenya
mu kusozera.
Rero usanga ugenga ako kantu nakubazi yuko ubwiye gutwara nuba ugiye kwitwara wewe umeze nk'umupati ni saserdose ubwiye gukorera abandi kandi guteza kwitanga kugira ngo nawe abandi bakurabire ko nabo bazoze baritanga. Ivyo rero ni vyigo bateza kumenya abantu batwara kuva hasi gushika hejuru kwitanga.
Mu gusozera ambasaderi Fred Ngoga Gateretse mwavuze ikintu gisa n'ikibatangaza abantu bafite imyaka iri munsi ya 30 ariko babiba amacakubiri cyane rwose ku bwanyu ibyo bintu biva kuki byotorerwa umuti gute inyishu ngufi?
Mu by'ukuri ibyo bintu biva ku babyeyi n'ibyo babyeyi bigisha abana babo. Urumva ababyeyi bafise uruhara ruhambaye cyane rwose. Na James mwana w'umukobwa ndamwigisha urukundo kuko ni ikintu gihambaye cyane rwose. Urukundo rwo gukunda igihugu ciwe, urukundo rwo gukunda abarundi, urukundo burya ku gasore yakunze abarundi gushira aho atanga ubuzima bwiwe, urukundo dada yakunze abarundi, urukundo matanda yahoze yakunze abarundi, urukundo no kuri tugomba kuwigisha kandi akaba aricyo kiranga abarundi. Kandi muri jewe ndazi yuko ubu abarundi dushyize hamwe n'ukuri kwerekana akarorero cyane rwose n'ibindi bihugu byo mu karere. Mugabo tubandanyije tujya mu bintu by'amoko tukajya mu bintu bitafise aho bijya n'aho bigera tuzokoma twisamaza kuko ikigoboka gihambaye cyane rwose dufise n'icyo kwiteza imbere. Mugabo navuze yuko n'abategetsi barabifitemo uruhara rukomeye akomeye mu bahanga bashinzwe mu bantu bashyira imbere uyu mugenzi anje yavuze yuko tugomba gukorana ibintu kinshi ushinga naye mbwa twatura abantu bukuri basonerwa na bose ndabona ko twabigerageje mu Burundi mugabo kenshi usanga kandi jambo afise mugabo nikintu ugomba guharanira cyane rwose kandi nikintu cerekeye ubushikiranganji kumbure bujejwe ubumwe bw'abarundi icyo ni kintu gihambaye kugira ngo ubwo bushikiranganji bwirirwe burahaba hariho uwambariye icyo kubunza ati niyo imanza ziciwe urabona umenga zirahengamye biteye ku moko n'iki byose ibyo tugomba kubirwanya kuko abarundi mu by'ukuri n'abantu bakundana cyane rwose abarundi abantu bubahana mugabo hariho imico twataye biciye kuri ingwara twayifacamo hanyuma hariho n'ikindi kintu gihambaye nagomba kuvuga abajejwe icyo bita severe ngira ngo duhuza abarundi sinzi ukuntu mu kirundi nabo nyine bari bagomba kumenyesha abarundi ukuri kwabaye muri kahise mugabo bakabanyuranyisha kunyuranyisha abarundi ni reconciliation niyo jambo rya nyuma ya reconciliation gihambaye cyane rwose nje ndibaza yuko bishoboka kandi birakunda kuko uno munsi uravye abarundi dukuri benshi muri bo bashaka ivyamoko n'ukuri n'umuntu abivuze biratera n'ishavu kandi abarundi barashobora kubana neza ubwo tugomba kubihagurukira tukabigira icya mbere mu bintu byose atabumwe nta mahoro atabumwe nta terambere
igume namwe edimbo na mugira icyo muvuze ku kibazo cyashikijwe na ambasaderi Fred Ngoga Teretse yavuga ko kera na kera kenshi na kenshi kera babona abantu bacakubi abantu bakuze cyane cyane abantu bakuriye mu hagati mu gihugu ariko yavuze ko abakiri bato barifise imyaka 30 muri iki gihe nabo nyene bamunzwe n'amacakubiri abo bantu bohinduka gute ugwaruka gohinduka gute ika hoko gwiki kugira ngo ugwaruka cyane cyane bakiri bato babone ko umwe ari yo nzira nyayo gikwiye gufata kugira ngo gishobore gutera imbere
ehanya inyungu zabo iyo bava niho byose biva bajumva aba babyaye ingene bayaga kandi ingene yabivuze amasudi ya Fred Ngoga benshi bari hanze urashobora gutangara ukimbwira ati none nk'aba bose bagumana donc ntibashobora no gusangira bafise abana biga ku ishuri rimwe ariko umwe wese agenda agahita n'umwana wiwe ndabaza n'ubundi ati bite ariko bose n'abarundi ukimbwira ati none aba bantu babayeho gute maze ukwiyunga gute bafashe ingurane bagiye batwaye mu mitwe bakwiye ngaha bazijyana no hanze rero igikuru ni uko haba muri abo bantu bafise amacakubiri dutegereza kubibamo beza bavuga ubumwe nibo bazoza baratanga izo mesaje muri abo bakiri bato kugira ngo bahinduke babe nibo bazoza kubandaniriza iki kivi mwese twese abandi bose bari ko ngaha ariko dukeneye abakiri bato bameze neza biyumvira neza biyumvira iterambere gutana amoko amoko nagenda kimwe cyabafashije ahubwo amoko yabasubije inyuma kwinjira muri ivyo bintu ibintu vy'injyana dukeneye abato bato tuzoza twigisha kwiteza imbere kugwiza umwimbu ivyo abo mwena nibo rero twofashanya nabo bakiri bato kugira ngo tubahindure bamwe bamwe umuntu akaguma ababwira
aha kandi niho turangirije ikiganiro cyacu dusangire ijambo ndagushimiye Edi Mbona ku kanya wahaye Radio Ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo nkoramutima ndagushimiye nawe ambasaderi Fred Ngoga Gateretse ku kanya watoye kugira ngo muyage ni Radio Ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo nkoramutima cy'ubumwe bw'abarundi mwakoze
mahoro cyane rwose kandi Fredi nagerageza gusaba yuko ni ukuri umwaka wose tugomba tuganira iki kibazo kuko kiracyahari twateye intambwe mu gahacyaha ibibazo hamba namwe mwakoze cyane rwose kudutumira
turashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangire ijambo cy'umunsi mwakoze mugire amahoro aho muri hose
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku Ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi ry'Amerika kandi murakarama
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.